Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Tubahe mwiriwe tunabaha ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 15 kwezi kwa kabiri umwaka w'2025 ayo nayo akabashimikiye hanini kuri ibi bikuru bikuru. Basaba kwa amazi bari bagenewe yoba yakatishirijwe mu gisagara cha Gasenyi mu ntara ya Cibitoke bo yasubizwa abo ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kaburantwa komine Buganda aho mu ntara ya Cibitoke nyene bidoga ko batagirayo banwa amabomba amazi gihe yarumye ubayo bikora ko bafise ubwoba ko azobatera ingwara hambavu yuko anava kure. Hari abantu bataramenyekana bamaze igihe biba amafaranga ahabitswe kuranywe mu mashuri yo muri komine Butezi intara ya Ruyigi. Ivyo bikaba byatumye abakutsa kivi kuri ayo mashuri babura agahembo kabo bituma banahagarika akazi aho ni mu gihe yahora atangwa n'ababyeyi b'abana biga kuri ayo mashuri abo nabo bakaba barahiye bararengwa ko atayandi batanga. Amafaranga y'imarati ku bwato ariko atozwa muri kino gihe ku barovyi abandanya guteza imari abo barovyi bidoga ko iyo ngingo yafashwe atawutegujwe aho ni mu gihe bavuga ko izindi ngingo bahora bagishwa inama. Muri aya makuru tubashikana kuri imwe mu myeha yo ku kiyaga Tanganyika ku ruhande rw'igice cy'ubumanuko bw'igihugu mu ntara za Rumonge na Makamba. Ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiyabo na Yesu irijwi ni Odiro Nkejimana mu kanya mu yaramvuye.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Nari mejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru bamwe mu banyagihugu wa Komotumba Kaburantwa komine Buganda intara ya Cibitoke basaba ko amazi bemerewe n'ishirahamwe UNICEF ko bo yaronswa abanyagihugu bidoga kwayo bari bagenewe yakatishirijwe hari gisagara cha Gasenyi muri yo ntara nyene. Ubu bavuga kwayo bakoresha arayakwegwa avanywe mu kuzimu ayo nayo bakavuga kwa nyobwa n'uwabuze uko agira canke bakaja kuvoma ku y'inzuzi nka Rusizi na Kaburantwa. Ayo sivye ko ari kure ni na mabi cyane ku buryo banibaza ko afise uruhara mu ngwara zitera abaho aho mu gice cy'uburengero bw'igihugu. Iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Alex Nkeshimana.
Ni ku ibara rya gatandatu ku mutumba wa Kaburantwa muri komine ya Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ibara rizoba rishika ku kiraro cya Rusizi kigo kirubakwa muri iki gihe abanyagihugu basaba bidoga yuko batagira amazi meza yo kunywa hafi amezi umunani akaba aheze mu matanga ashika atatu yahubatswe imyaka iraheze atamazi arimwo.
Aha dufise amatanga atatu ariko nta mazi namba rimwe haraciye igihe duheruka amazi mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze.
Abanyagihugu twasanze bariko baravoma amazi yimbwe mu kuzimu abi bita majolojika bavuga yuko atayo kunywa kuko abiyishe ngo arashushe ndetse araye abonekamwo ivyo bita ingese.
Babivomye barabiraza bimaze guhora tukata kubino nk'ubu ariho bakibivoma usanga umegana amazi avuye kuziko nta muntu ashobora kuyana kandi araye mu bibido hari gihe usanga harimo ingutu.
Bifuje kuronka amazi meza bikaba bibasaba kuja muri zone ya Ndava kilometero birenga bibiri ibido ku mutwe ngo biravuna cyane wabafise amakinga ibido ya maritero 20 bakaba yishikana kuri gatandatu ku mafaranga ashika igihumbi. Abo bidakundiye bivomera amazi ya Kaburantwa canke uruzi Rusizi ayo nayo ngo arimo imigira y'ingwara.
Abafise amakinga baraja kuvoma ku Ndava bakavoma amazi aryoshe y'amabombo kopfa ngaha no kujya ku Ndava uyikorera ibido ku mutwe utagira nk'ikinga biragoye.
Urongoye iryo rarajya gatandatu aremeza yuko amazi bayigeze ayo mazi yava ahitwa Gitobe ni muri komine ya Mugwi. Ubu ayo mazi ngo bayakatishirije mu gisagara cha Gasenyi
arasabye amazi umuzungu UNICEF arayaduha ariko bacho baya habanya Gasenyi ariko uno munsi tugomba tuje mu matora bazoyaduha iminsi ibiri iminsi itatu iminsi ine nk'utwara abandi ku mutumba. Narabeje inzego zose zibaho sinzi ibyo ari byo igitoro twobura amazi si komine ya Dusabi si provinsi ya Dusabi.
Abajejwe intwaro baremeza yuko hari ubukene bw'amazi ariko ngo umugambi amazi wota urabaronsa ayo bakura mu kuzimu ayo bita majolojika bakaba sabwa kuja barayatunganya neza kugira ngo akore ivyo ategerezwa. Urongoye iryo barajya gatandatu aho muri komine ya Buganda mu Kaburantwa asaba yuko nyabu nabo baronsa amazi kugira ngo bikinge ingwara zituruka kunywa amazi mabi.
Icyokogwa ni kamazi uyaduka kuko umuntu adafise amazi aca yambara nabi aca yoga nabi akacagwara izo nzoka hanyuma tukoza twumva ngamagwara ngo kolera ngibiki ngo byateye hanyuma muri leta bikacabazana ubujyo bwinshi kandi bari bakwiye kubyikengera kuko amazi ari
twagerageje kurondera ubyejwe igisaza cy'amazi muri regions zo mu ntara cy'ibitoke ariko twaba twamukenye Alex Nkishimana mu cy'ibitoke radio indudikitiyo
tukiraho nyene mu kiyaya cegere ikiyaya cimbo ubu naho mu manuko bw'igihugu bamwe mu barovyi bakumye hayari umonge na nyanzarake bari dogera amahera batozwa tansiguro bahawe cane cane y'imparati z'ubwato bariko batozwa muri kino gihe banegura ko namanama yahora tunganywa kuri iyo myeha kugira basigurirwe ingingo ziba zafashwe muri kino gihe atakiba bemeza ko aramaze guhagarikwa mu bikorwa by'uburovyi kubera bataratanga ayo mafaranga abo barovyi bafise impungenge ko bagiye kubura igifasha gutunga imiryango yabo ni mu gihe utwo bahora bifashisha twava mu mafaranga bakuraho nyene mu burovyi Diodone niyo yanzigamye
Abo barovyi ko mihaya rumonge na nyanzarake bidogira iryo tozo ryayo mafaranga bavuga ko batagishije inama ku iryo tozo ryayo kandi atansiguro zihagije baronkejwe
abanyagihugu ntategeko twanga ngo twigo twagambararira ibisagwe ngaha n'amategeko turabikora mugabo tuca dutegwa gitwumbuka nkuko menga turimba amahanga mwe wese abivuga uko yiyumviye ariko atazi umurongo umwe n'umwe ico yagamice nta numwe akizi barovyi kuko natwe twagisiguriwe kera handi ku mapuraje baragira amakoraniro bakavuga inama n'ikintu giye kuba nico kigamisi gurira abanyagihugu barovyi bakacumva
abo barovyi bemeza ko hari imye himwe imwe gushikuba bareka bakaroba ariko banje kwerekana impapuro zerekana ko baje mu mabanki nkuko uyu ahabisigura
kubera babonye abantu numbonga abantu n'ese ico bintu bitazo sobanuka vuba uhera magara agongo basibagonye ku mabodo tubareke twaje kuri mu zari ariko nyumba ino n'ahantu
bamwe muri abo bemeza ko kuba tazoronka ayo mafaranga bashobora kugira ibibazo nko guheba amashuri ku bana babo
ubu abenshi bifise abanyeshuri twumva kuri hemenere bare ngeje ubutabirukanwa bishabagira gute niho twakura mugatuje duhagarika nabo nyine batanaheza nakaje bakareka kuca badufatira bukwi na bukwi baje giturumbuka nko kujya kumubyeyi yafashwe ni datadi
ayo mafaranga barovyo muri ico gice c'ubumanuko bw'igihugu barihishwa akazokoresha mu ingurwa ry'imarati z'ubwato aho umwe wese abwirizwa kuriha ku mwaka amafaranga agera ku 72,250 ku myaka 5 ayo mafaranga akaba arihigwa mu ibanke aho gushika ubu abo barovyo bemeza ko yarihira mu ibanki y'ubudandaji BCB nayo ufise ayo myaka yose akayarihira rimwe
Diodone niyo yanzigamiye na mu bijanye na politike amwe mu mashirahamwe yigenga asanga igitigiri c'abakenguza amateka bagiye gutogwa yisunzwe indinganizo shasha y'intara ribake ayandi nayo ntatahura ivyafatiwe ko mu gushinga igitigiri c'abashinga amateka kuko batangana ku ntara ku ntara mu mugujejwe gutunganya amatora seni barabitangira insiguro yo tamira tuzi
nka Jean Bosco Ndereyimana arongoye ishirahamwe riharanira ukuba ku mugabane wa Afrika aba ntatahura igituma igitigiri c'abakenguza amateka mu matora yimirije azoba ari bake bagera kuri 13 gusa
igitigiri aho biboneka ko batazuba barenga 13 mega iyo yose irakinda
Eka n'abashinga amateka bamwe mu barongoye amashirahamwe yigenga ntibatahura igituma intara kwari zitanu zidafise ibitigiri bingana Jean Paul Nemirimana aserukira ishirahamwe Tia Found Burundi
Ibiharuro by'abashinga amateka bazoserukira aya ma province atanu akabazo kanje ni sample ni kuki batangana mu baharura muravyiki
Ibitigiri by'abakenguza amateka byashinzwe n'ingingo ya politike na iby'abashinga amateka bishingwa hisunzwe igitigiri c'abanyagihugu baba mu ntara nkuko Prosper Ntagwami yarongoye umugujeje gutunganya amatora mu Burundi seni abivuga
nka butanyerera irimo Ngozi ikamo Kayanza na Kirundo cyenda guha intara ya Bumuza irimo Cyamuzo na Ruyigi ubona abantu bangana donc reki bidepartaja n'abantu kuko umudepita serukira abantu Donc le siège c'est zivana n'abantu baba muri circonscription. Abasiye tsakura ko twabiharuye neza. Bivana rero n'abantu baba muri yo ntara. Abasenateri 13 ni ingingo ya politique. Je ndavyibuka muri Conseil des ministres barakabajije son excellence identique. Mwe gacavuga ati gikuru cy'ubwego sinombre gikuru n'ivyo gikora. Niyo nyisho no kuba sinorenza.
Abashinga amateka 16 b'intara ya Buhumuza, 23 b'intara ya Bujumbura, 17 b'intara ya Burunga, 23 b'intara ya Butanyerera na 21 b'intara ya Gitega hamwe n'abajenama b'amakomine bazotogwa n'abanyagihugu kuwa gatanu Rusama abakengu za mateka 13 nabo bazotogwa n'abagize inama mpanuzwa jambo za makomine kuwa 23 mukakaro uno mwaka.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Kiritira makuru yacu arabandanya muri mu buseruko bw'igihugu mugashobora kuyumva kuri FM 99.99. Bamwe mu bakorera bushake bakorera ku mashuri atatu iyo bayashikiwe n'ubusuma bw'amafaranga muri aya meza biraheze muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi barahagaritse akazi bamenyesha ko badashobora kubandanya bakora atagasabu nibaronswa. Nubwo abavyeyi bo kuri ayo mashuri bari basiguriwe iby'ubwo busuma ntibahavuye bemera gusubira kuri hayandi mafaranga. Ubuyobozi bw'ayo mashure akaba aribwo bubwirizwa kuri abo bakorera bushake nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'indero muri komine Butezi aho mu buseruko bw'igihugu. Iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Pantare wo Ntakarutimana.
Ayo mashure yashikiwe n'ubwo busuma ni ishure shingiro rya Butezi hamwe na lise kominare Butezi. Nk'uko abavyemeza babivuga, ayo mashure yibwe ko amafaranga yababa miliyoni 2,500,000 hamwe hamwe. Mukuri yako fo Butezi hibwe ayashika miliyoni 4,400,000 bakaba baramenye umwango hari mu kwezi kwa mbere kandi mu buryo buboneka. Niho rero umuyobozi w'iryo shure yakoresha inama abavyeyi yabasigurira ko byagenze nk'uko umwe muri abo bavyeyi yabyemeza akibuka ko babwiye ko abasuma bibyinoti nini ahanini mu ntango. Bamwe mu bavyeyi baratahura kare bishika ariko birangira base kuyatanga. Kuri icyo twakuye umuyobozi w'indero wa komine Butezi Dio Medisibomana akaba yamenyesheje ko abavyeyi banse kuyatanga azocariwa n'ubuyobozi bw'ishure ubwabwo ariko abakorera bushake bagasubira ku kivi. Aha mukamenya ko bake bahagarika akazi bamenyesha ko bagiye mu bindi byabazanira inyungu kuko badashobora kwihanganira gukora atagasabu nibaronswa. Mumera zo kukwezi hasuye kuba ubundi busuma kuri lise yegukira komine Butezi aho basanze igufure yuguruye kandi ataho biboneka ko yoba yuguruye ku nguvu. Nanyene hibwe umuriyoni w'amarundi urenga ngo bakaba bakiri ko barabaza umunyezamu w'iryo shure mu gipolisi. Nanyene mu kurindira inyishu abakorera bushake bahakora bakaba bake bakinjura muri izo bikorwa. Twagerageje kubaza abayobozi b'ayandi mashure naho nyene batadumye urutoke ku itegeko iryari ryo baremeza ko mu mategeko kibujijwe ko umuyobozi abika amafaranga arenga 50,000 mu biro bakabona ko abayobozi bwabo aribo bohemba abakorera bushake kuko habaye gusamara mu kwirengagiza amategeko. Mumenya ko komine y'Indero ya Butezi isanganye ikibazo cy'abigisha bake ku buryo n'ivyigwa byocumbagira bagiye barabivamwo. Ubu hakaba harugwa abagera ku 88 bariko barakora bitanga mu nyigisho muri iyo komine yose. Uruyigi Pantalon Akarutimana, Radio Indundi Kirtiya.
Tuva mu buseruko bw'igihugu dutandukire hagati mu gihugu ku mugwa mukuru wa politike aho abarezi bo ku mashuri amwe shingiro yo mu ntara ya Gitega batewe impungenge n'inyifato ya bamwe mu banyeshure bariko bitegurira ikibazo cya leta cyo mu mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashuri nyuma ya shure shingiro. Abo barezi bavuga ko abo baregwa berekana ko barindi yisango gusa atamyiteguro bagira bagasaba ubushikiranganje bujerwe iby'indero kwiga inkingo zotuma mwimbo taba mubi. Ahigitega inkuru tubibaze mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu.
Inama z'utovana ko nizo zivugwa ku mashure atandukanye mu gisagara cya Gitega zihuza abavyeyi b'ugwaruka rw'abanyeshuri umwaka w'icenda abigisha barezi hamwe n'abayobozi. Abigisha n'abayobozi b'amashure amwamwe bavuga ko inyifato ya bamwe bamwe muri abo banyeshuri umwaka w'icenda itabereye izo havituma baronka umwimbo w'amanota udashimishije mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kwiga igice cy'inyuma y'ishure shingiro. Bashigiza ko abanyeshure badakurikira ivyigwa imisi yose bamwe abandi ntibatunge ibikoresho harimwe amakaye aho nabayafise badaheza bimuriramwo ibereye ivyigwa babonye ku munsi ku munsi. Abayobozi barimo nabatanguye kumenyesha ko abanyeshure utazoshikana umwimbo w'amanota bihweje bizera ko n'ikibazo cha leta azoheza akayaronka atoheza nawe yemeregwa kugikora. Bavuga ko ari abo banyeshure nyene batite gutegurira ico kibazo ca leta bikwiye batuma ayo mashure amenyesha ku rugero rudashimishije bigaheza bikerekana ishusho y'ayo mashure itariyo ko nabigisha baho batarangura ubutumwa bajejwe uko bikwiye abo bigisha barezi batera kamo ubushiranganje mu byo bujejwe harimo indero gushiraho ingingo zoza gusubiza ku murongo ubereye ubwo gwaruka go mwaka w'icenda rumenye ko rubwirizwa kwiga bibereye kugira ruronke umwimbo w'amanota mu ishure ushimishije gutyo babone gukora ico kibazo ca leta baraciteguriye aba nabandi mu bavyeyi babo banyeshure mu mwaka w'icenda basaba abayobozi b'amashure shingiro n'abigisha gukurikirana indero yabo bana babashikirije bafadikanye kubashikana ku mwimbo ushimishije mu kibazo ca leta babandanya basaba ko abo bajeje indero yabo banyeshure bokwamana ntaryo bisunga amategeko gutyogo gwaruka rugize kazoza ku Burundi bakurane indero ibereye Anise Ntanguvu igitega Radio Indundi Culture
Anise Ntanguvu tugukengurukire ari no kwiyo nkuru yawe turangirije kwa aya makuru twa twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ariko mwebwe mwayafatiye hagati ndabibutse ko basaba kwa amazi bari bagenewe iyo bayakatishirijwe mu gisagara ca Gasenyi mu ntara ya Cibitoke bo yasubizwa abakaru abanyagihugu ku mutumba kaburanwa komine Bugandi ntara ya Cibitoke bidoga ko batagira yo banwa amabomba amazi gihe yarumye ubu ayo bikora ko bafise ubwoba ko azobatera ingwara hambavu yuko anava kure hari abantu bataramenyekana bamaze gihe biba amafaranga habitswe kuranwe mu mashure yo muri komine Butezi ntara ya Ruyigi ivyo bikaba byatumye bakutsa kivikura ayo mashure babura gahembo kabo bituma banahagarika akazi aho ni mugihe ahora atangwa n'abavyeyi babana biga kuri ayo mashure abo nabo bakaba barahiye bararenga ko atayandi batanga amafaranga y'imparati ku bwato ariko atozwa muri kino gihe ku barobyi abandanya guteza impari abo barobyi bidoga ko iyo ngingo yafashwe atawutegujwe aho ni mugihe bavuga ko izindi ngingo bahora bagishwa inama mwumvise muri aya makuru twabashikanye mu ntara za Rumonge na Makamba kumyeha yo ku kiyaga Tanganyika mwengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana na yabashikirije ndabifurize kugira umugoroba mwiza mubandanye mugiye kwa nibiganiro vya Radio Indundi Kirituru.